ini Nizmici Amerika. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 31 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2018. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Nyakuwa mustanteri yari atahutse avuye ku biro ku kazi ka misi yose ageze ku mutumba wa Kigoma muri zone ya Gatare aje asanga abagizi ba nabi bamutegereye mu nzira aho bari batambitse ibiti mu ibarabara.
Uyo ni Alain Trider Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yemeza igitero cyakozwe kuri musitanteri wa komine Busoni. Tubafitiye n'andi makuru ku gihano cyo gufunga ubuzima bwiwe bwose. Umugore yitwa Clenny Mukashaka wo mu karere ka Kamonyi muri sekiteri ya Ngamba mu Rwanda hamwe no ku Barundi bafatiwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bumvirijwe na sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura. Arareka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino muri iki gitondo. Makuru twateguriye kandi tugira dushikirizwa na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Waramutse Aloyce.
Waramutse Fidel, ndamutse n'abaduteze amatwi. Ikigega c'ishyirahamwe mpuzamakungu onicita ku bana UNICEF gitangaza ko abana barenga 180,000 bari mu 330,000 by'abimukira b'abanyekongo birukanywe na leta ya Angola kuva mu ntango y'ukwezi kwa cumi turimwo. Aho bimukira barungitswe mu ntara ya Kasai yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irangwamo intureka zishingiye ku moko. Umenshi makuru wa ONU Lisa Slane akorera i Geneve mu Busuwisi atangaza ko aho bimukira babana benshi babaye ubuzima bwabo muri Angola babayeho ubuzima butoroshye muri iki gihe. Umuvugizi wa UNICEF nawe Christophe Bulierake yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hari amakenga menshi kwa abo bana hamwe n'imiryango yabo bashobora kwandura indwara zitari nke. Aho bimukira birukanywe ku nguvu muri Angola bacukura ubutare mu buryo buteye kubiri n'amategeko. UNICEF ikavuga ko muri bo harimwo abana bafise hagati y'imyaka 13 na 14. Mu misionere w'umunyamerika yarishwe arashwe ari mu modoka yarimwo ejo kuwa kabiri muri Kameruni gihe abasirikare ba leta bariko bararasana n'abavuga icongereza bagomba kwiyonkora ku gihugu. Charles Wesco yamuka muri leta ya Indiana yafiriye mu bitaro byo mu gisagara cha Bamenda mu buraruko bushira uburengero bwa Kamerune ariko aravurwa igikomere caho yarashwe mu mutwe. Ubushikiranganji bw'imigenderanire n'andi makungu bwa leta z'umwe za Amerika bwaremeje urupfu rwa Wesco ariko bwirinze kuvuga ibirenze ivyo mu kubahiriza umuryango wiwe uri mu bihe bigoye. Ntibiramenyekana uruhande rwarashe imodoka yiwe ko yoba yararonderwa canke ko yishwe n'amasasu yigenza. Bivuga ko Charles Wesco yaramaze indwi nke gusa muri Kamerune. Malala Yousafzai n'umwigeme yamuka muri Pakistan yahawe agashimwe kitiriwe Gretzman gatangwa na kaminuza Harvard University ya muri Leta Zunze za Amerika ni kubikorwa yakoze byo guteza imbere inyigisho z'abana b'abakobwa. Kaminuza Harvard ivuga ko Yousafzai azohabwa ku gashimwe k'uyu mwaka w'2018 mu biro bizotunganywa mu kwezi kw'12. Yousafzai yabaye umuntu muto mu myaka yatsindiye agashimwe kitiriwe Nobel mu mwaka w'2014 igihe yashimirwa ku bikorwa yakoze byo gufasha guhimiriza abana bose ngo baje mu mashure. Igihe yari umuyabaga muri Pakistan, Malala yararokotse agira gandagugwe n'abatalibani mu nyuma yaciye ashinga ishyirahamwe ridaharanira inyungu ritororokanya amafaranga yo gufasha igikorwa ciwe. Agashimwe rero aronkejwe Gretzman gaciye $225,000 by'amadolari gahabwa abateje imbere ubuzima bw'abantu ku isi. Muri Amerika kandi perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump hamwe n'umutambukanyi wiwe Melania Trump baragendeye sinagogi y'Abayahudi yitwa Tree of Life ni mu gisagara cha Pittsburgh muri leta ya Pennsylvania. aho umugabo yitwaje inkoho yishe abantu 11 bari mu masengesho yo kwisabato ku munsi wa gatandatu. Umukwe wa Trump ariwe Jared Kushner hamwe n'umukobwa wiwe Ivanka Trump asanzwe ari yunze n'idini y'Abayahudi igihe bubakana bari baherekeje perezida. Abanisinzi batashaka ko Trump agendera ico gisagara bari mu myerekano mu mabarabara hafi yo sinagoge, abo hamwe na bamwe bo mu banye politike ndetse n'indongo z'Abayahudi bashaka ko Trump atagendera ico gisagara mu gihe yagirizwa gushikiriza amajambo ashemagiza ashira imbere ubwoko bw'abazungu bera gusa. Mukuru w'igisagara cha Pittsburgh William Peduto n'umudemokrate nawe yashikirije ko Trump atari akwiye kugendera ico gisagara mu gihe imiryango yabuze yariko irashingura ababo. Nayo igitigiri cy'abahitanwe n'imyuzure y'amazi hamwe n'umuyaga w'inkazi waciye mu gihugu cy'Ubutaliyano cyariyongereye gushika kuri 11 nk'uko byashikirijwe ejo kuwa kabiri, mu gihe iyo mvura n'imiyaga iriko irakwiragira ku mugabane wa Buraya. Amabarabara ntiyahita, ibihumbi by'abanyagihugu babayeho atamuyaga nkuba mu manuko no mu gice cyo hagati mu Burayi, aho ibyo bihuhusi n'imvura byasenyuye ibiti. Igisagara cha Venice mu Butaliyano caruzuye imyuzure, abagenda n'amaguru barimwo abakerura rugendo amazi yabagera ku mavi. Ibyo byabaye mu gihe amaneje menshi atorohereje abanyagihugu baba mu misozi igabura imbibe z'ibihugu by'Ubutaliyano, ubu Swisi hamwe n'Ubufaransa.
Turagushimiye Aloyisi ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda, aho umucamanza muri sentare nkuru ya Muhanga yahanishije gupfungwa ubuzima bwiwe bwose umugore yitwa Clemy Mukashaka wo mu karere ka Kamonyi muri sekiteri ya Ngamba. Yagiwe n'icyaha cyo kwica atemaguye umwana wiwe w'imyaka 9. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Eric Bagire Ubusa.
Clemy Mukashaka w'imyaka 26 y'amavuko yongeye kugaragara ku biro by'umurenge wa Ngamba akenyeye igitenge, hejuru yambaye umupira bohesheje amapingo arinzwe n'abapolisi. Aregwa icyaha cyo kwica atemaguye umwana we Ndayishimiye w'imyaka 9 y'amavuko ijo saka ritandukanya n'igihimba. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Muhanga yaburanishije uru rubanza. Mukashaka yemerera icyaha akagisabira imbabazi akavuga ko yatemaguye umwana we ashaka kumukura mu buzima bubi yarabayemo. Urukiko ruravuga ko kwiyemerera icyaha kwe mu nzego zitandukanye mu bihe byose bihura n'ibimenyetso ubushinjacyaha umuregesha. Ruravuga kandi ko kwemera icyaha kwe bihuzwa n'ibimenyetso by'inzego z'ibanze bigaragaza ko nta kindi kibazo zari zimuziho, bityo ko yakoze icyaha yabigambiriye. Hari kandi raporo ya muganga urukiko ruvuga ko nayo igaragaza ko nta kibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe Mukashaka afite. Ibyo byose ngo n'ibimenyetso bidashidikanywaho urukiko ruvuga ko rwabihereyeho rumuhamye icyaha. Ukwiyemerera kwe kandi nabyo umucamanza ashingiye ku ngingo z'amategeko yavuze ko bitsindishurerwa mu rubanza. Ku kijyanye n'impamvu nyoroshya cyaha urukiko ruravuga ko nubwo yiyemerera ko yisha atemaguye umwana we adashobora kugabanyirizwa ibihano kuko ngo yakoze icyaha mu buryo rwise ndengakamere. Umucamanza ati Mukashaka yakoze ibidakorwa n'umubyeyi kandi nta kwicuza mu byo yakoze. Nyuma yo gusesengura ibyo byose, umucamanza yahanishije Mukashaka igihano cy'igifungo cya burundu mu munyururu yamukuriyeho igarama ry'urubanza kuko aburana afunzwe. Umuhoro wafatiriwe bivugwa ko ariwo Mukashaka yatemaguje umwana we urukiko rwategetse kwishyirwa mu maboko y'ubushinjacyaha ukazagenerwa icyo uzakoreshwa. Umucamanza yibukije uregwa ko ashobora kujurira ibihano by'urukiko mu gihe kitarenze ukwezi. Nyuma y'iminota isagaho gato y'icumi umucamanza yahise apfundikira isomwa ry'urubanza. Urubanza rurangiye ubutegetsi mu nzego z'ibanze ku Kamonyi bwahise bukumira abaturage bubabuza gutaha maze bubaha impanuro ziganisha ku kwirinda ibyaha no kubikumira. Bwana Leopold Gatari ukuriye urwego rw'ubugenzacyaha mu karere ka Kamonyi yibukije impamvu urukiko rwisumbuye rwa Muhanga rwahisemo kuburanishiriza urubanza aho bikekwa ko icyaha cyabereye.
Nukugira ngo bibabere isomo mwumve igihano hanishijwe n'undi wari wese azakora n'undi yuko nawe azahanwa nk'uko ahanwa. Ndagira ngo umuntu wari wese uri hano aze guhaguruka ati icyo bita icyaha cyo cyose cyane cyane cyacu ndengakamere nk'iki ngiki.
Bwana Gatare yakomeje agaragaza ingaruka z'ibyaha haba ku gihugu ndetse no kubagize umuryango.
Agiye kuba umuzigo kuri leta. Amafaranga yakishyuriye abanyeshuri, amafaranga yubakaga amashuri, agiye kugaburira ura muntu yicaye ahantu. Ni ingaruka ya kane iza kuri leta. Ingaruka ya gatanu, namwe mwese abandi turuma. Murumva rero impamvu yo kuba urukiko rwamanutse tukaza hano ni ukugira ngo buri wese bimuhe isomo. Numva hari agatima kavuga ngo runaka dufitanye ikibazo, ikintu cyo kwica kibaze mu mutwe. Uwanabitekerezaga wari wowe.
Amakuru ijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko na mbere kose uyu mukashyaka ngo yarasanzwe agira ibibazo byo mu mutwe. Uyu mwana bivugwa ko yatemaguye ngo bamujyanye kwa se wateye inda mukashyaka kiga mu mashuri yisumbuye, nyuma yo kubona ko nyina yari afite ibibazo byo mu mutwe adashobora kumurera. Abamuzi uhereye kuri nyina umubyara Marceline Uwayezu bakavuga ko ibibazo bikomoka ku myuka mibi mu muryango w'iwabo. Mwiburanisha riheruka nyina yatubwiye ko ibibazo by'imyuka mibi bifata n'abana ba mukeba we. Atubwira ko kuba mukobwa we yafunga ubuzima bwe bwose byatanga agahenge mu rugo ndetse no kuri mukashyaka, kuko ngo no mu bihe bitandukanye yashatse kwivugana nyina.
Aho kugira ngo aze yandagare, nanjye narahahamutse mfite ubwoba cyane. Yakwigendera akajya muri leta, leta n'umubyeyi hari ikintu kizamugira? Nandi se nagirana. N'umuntu nta kintu yakoraga, yaratangiye kwirirwa yiruka ku musozi n'umusazi imyenda akayita. Nabyo bikambabaza haciye bati darumana ko anakadore umwana wo kwanaka abavandimwe be.
Ni mu gihe raporo y'inzego z'ibanze ngo yagaragarije ubugenzacyaha ko nta kindi kibazo zizi kuri mukashyaka. N'uyu munsi bamaze kumukatira ibihano, abaturage bakomeje kuvuga ko mu muryango we wabo harimo ibibazo.
Yari umurwayi rwose, yarwaye inshuro ebyiri zose ari umurwayi, na se yigeze gusara urwo rugo rwose n'abasazi. N'abasazi rwose.
None kuba bamufunze burundu bivuze iki?
Nase twabigenza dute? Ubwo niko byagenze.
Niko byagenze.
Niko byagenze ariko ari umusazi.
Sumugubu yangu yaramusanze ntabwo
yamwe. Umusazi rwose yari umusazi, nawe urebye ibintu.
Yuvuga ngo yari umusazi byagaragarira hagahe?
Kumva se ngo bamushaka ko hose bagiye kumupimisha bagasanga ari muzima, nitwe leta.
Ibintu bya badayimoni bya biraboneka. Ntabwo bijya biboneka.
Ubwicanyi budasanzwe nk'ubu buheruka kumvikana mu ntangiriro z'uyu mwaka, aho umugabo mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda yemeye ko yishe umugore we umuramba w'umarana iminsi ne mu nzu, nyuma yigira inama yo kubaga inyama zibora azijugunya mu musarani, zitabora zijugunya mu rufunzo. No mu mpera za 2017 mu mujyi wa Kigali humvikanye undi mugabo wemeye ko yishe umugore umuramba w'utaba mu gipangu arangije ahatera imboga. Bagira ubusabe ijwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 9 9 9 5 1 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho umusitanteri wa komine Busoni mu ntara ya Kirundo yahatwe kugandagurwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Bamuteye atashe, bamurasa amasasu menshi, bongera baterana grenade. Ntawaguye muri uwo mutego, ariko imodoka yarimwo yarononekaye cyane. Umuntu umwe ikekwa aramaze gufatwa ku mvo z'amatozi. Ibindi kuri inkuru twumvirize mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Kigoma no mu micungararo yabo muri komine ya Busoni bagorobeje mu bwoba bwinshi kuri uyu wa mbere. Amasasu menshi na grenade yaturikiye kuri uyu mutumba nk'igihe cy'isaha 2:00 nivyo vyabaraje mu bwoba.
Ntacyo twumva amasasu yaravuze, inzu ziraturika, amazu ntabasohotse kuko ari nkaho zivugiye abantu batoba batugituziruka.
Baramutse neza gake gake mu masasu yarayaravuga, turagira ubwoba, umutima uratuvamo, turagugumwa. To twifashishije kubikinda nyene twibaza yuko nyene byo hava bitujanira. Nciye umwanya nyene turumva ko haje umutekano, turaheza turasohoka tuja kuraba ibyabaye.
Abanyagihugu bavuga ko batinye kuva mu mazu, batinye guhangana n'abitwaje inko nabo bari minwe misa.
Tumaze kumva amasase twagumye mu nzu ku buryo tutabushobozi rufite bwo kuza kwivuna. Nari mwaje n'umutama ivugiye ngaho ubona no kwegura ngaho, ariko hagati yaho abagenzi umutekano baciye banyaruka nago turaniguruka mu nzu cyata kuraba hito bintu bibereye.
Ayo masasu yateye ubwoba abanyagihugu, yariko atumberezwa kuri Maria Claudine Hashazinka, mustaniri wa komine Usoni, biremezwa na buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribe Mutabazi, ahavuga ko yarusimbye mu mutego yari yatezwe.
Nyakuwa mustaniri yaratahutse avuye ku biro ku kazi ka misi yose, ageze ku mutumba wa Kigoma muri zone ya Gatare, ashasanga abagizi ba nabi bamutegereye mu nzira aho bari batambitse ibiti mu barabara, hanyuma bahagaze kugira ngo barabe ubu bagizi ba nabi atangura kurasa. Imana ishimwe ko yaturokoreye nyakuwa mustaniri, ariko nkuko mwayibonye imodoka yararimwo kubera ayo masasu barashe, imodoka yashoboye kononekara kuko bateye na grenade. Byumvikana yuko imodoka yoyo yaba mayika ya grenade cyangwa amasasu yayifashe, imodoka yashoboye kononekara. Ariko dushima Imana mushobora byose, kuko mustaniri nabo bari kumwe bose bavuyemo amahoro.
Ababikoze canke ico umutware yoba yagira zire buramatari w'intara ya Kirundo ati amatohoza ariko arakogwa. Alain Tribert Mutabazi yari yashitse kuri uyo mutumba wa Kigoma guhumuriza abanyagihugu nabo mu micungararo yawo, hari kumuhinga mu wuyu wa kabiri.
Twashaka twahumurize ibyarayibaye twese twabyumvise, mwese mwabyumvise, ariko kuva tubimenye twaragerageje guhumuriza abana bariya, reka mbere no kugerageza kurondera icyoba cyabiteye cyangwa abo babikoze. Ariko twajya dusabe mwese bari ngaha kugira ngo dutekane ababijejwe, tubahe umwanya bariko bararondera izo nkozi z'ikibi, ari n'ubu nyene, ari no mukanya, ari n'ejo, ari nahirya y'ejo, abo bantu bakoze abo kabikabishe turizeye yuko bafatwa, hanyuma ubutungane bw'igihugu busanzwe butunganiriza abenegihugu bose buheze bukore neza, buheze bukore ku mugaragaro.
Mwimaze kumenyekana mu matohoza ya mbere, umuntu umwe yikekwa aramaze guhagarikwa ku mvuzo z'amatohoza iruhande y'abandi batari munsi ya batatu bariko bararondegwa n'ubutungane. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abarundi 50 bafatiwe mu gihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu barengijana bumvirizwe na sentare isubiramwo imanza ya Bujumbura mu ibohero rikuru rya Mpimba ejo ku munsi wa kabiri. Bagirizwe kuba bari mu migwi y'abagwanyi no gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati. Bose barabihakana bakemeza ko bafashwe kuko bavuga ururimi rw'Ikirundi. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Mu banyero 115 bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara cha Bujumbura bafatiwe mu gihugu giharanira demokarasi ya Kongo, bace bashikirizwa ubutegetsi bw'u Burundi mu mpera z'ukwezi kwa mbere 2017. Kuri uyu wa kabiri humvirijwe abashika 50 na sentare isubiramo imanza ya Bujumbura. Bose bagirijwe kuba bari mu migwi y'abagwanyi ishaka gutera u Burundi iri muri ico gihugu. Umushikiriza manza wa Republika akaba yavuze umuharire d'itabara Forebu na FNL yanza bamema. Kindi bagirijwe no gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu hagati. Umwe bashingwa manza baburanira abo banyororo yemeza ko amategeko yahonyanzwe kuko abagirizwa ibyaha biba bikomeye bategerezwa kuronsa ababunganira mu by'amategeko. Maitre Prime Mbarubukeye akababazwa nuko bumvirijwe bagaca bafungwa aho gusubizwa mu miryango yabo nk'uko bari bavyemerewe.
Kuva bagikurwa ku mpaka wo mu gatumba babajana mbere ya upeje kugira bumvirize, ico gihe babwirwa yuko bazoca batahukanwa mu miryango yabo. Iyi mvugo ntiyajanye n'ingiro ndiko no vyita ako kabaye gahazi. Iho nyangwa tubona rya mbere ryabaye kuba bafunzwe bategereza kuronswa ababunganira mu by'amategeko kisunzwe ingingo ya 39 mu gace kayo ka kabiri yibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Kuko iyo ngingo iravuga ndetse yuko umuntu wese ategereza kuronswa ubumunganira imbere y'amategeko mu masentare yose aho urubanza rwe ruba rugeze n'uburenganzira bwiwe bwo gusaba ubumunganira.
Mu gihe bagirizwa ko bari mu migwi yiteguriye gutera u Burundi, bose babihakanye. Bamwe bavuze ko bari bagiye kurondera akazi, abandi bari bagiye kwiga muri ico gihugu, abandi nabo bakemeza ko baturose mu migwi imigwi y'abagwanyi yari yabanyuruje ibakuye mu gihugu cyo Burundi. Icyiyumviro gishimangirwa na Maître Mbarubukeye avuga ko ubutungane butofatira mu kivunga kuko harabahagaritswe kuko bavuze ikirundi gusa.
Bisanzwe si bose bo kwagiriza ico cyako nkuko twabivuze ababi batusaba yuko botandukanwa n'abeza kuko harimo ntabo twasanzemo bafashwe bagiye gukora akazi hariya muri Kongo gusaba akazi bakakaronswa bagakora dufate nko kwimba nk'ubutare canke kuragira inka ugaca usanga rero ico gihe bakira kukumva kuri umurundi uvuga ikirundi baca bagushiramwo bagaca bakuyura bagaca bagufunga muri Kongo imbere yuko bagutahana i Burundi. Nico bagirizwa mugatu kavuga duti harabo twasanze by'ukuri ko ico caha kitobagira kuko bari bagiye gukora akazi hariya muri Kongo. Dusangamo harimo n'abakozi b'Imana bari bagiye kuvuga ubutumwa muri Kongo nabone barimbwe bace bayogwa baratwaga gufunga.
Ikindi uyo yunganira bamwe muri abo banyororo yishimikeza kugira abakure ku icaha cukuba mu migwi igwana nuko bose batazinanye kandi batavatiwe hamwe ibyo yahurije ko n'uwaserukiye leta muri ugo rubanza
ubwa mbere ho si bamwe kandi nta numwe azinanye n'ubundi kuko ntibafatiwe no mu kibanza kimwe. Ivyo cyo nyine birakwiye kugira ngo nticitwe yuko ari umugwi uri kurategura kuza gutera Burundi ni haba harimo bamwe barafite iyo ntumbero bafashwe nabone mu bibanza bitandukanye ibafashwe ari umuguri hamwe nkuko bubasanga nko mu ishamba bari ko baragirira inkinama y'gutera Burundi ariko bafashwe mu banza bitandukanye amwe byoshika bikagaragara ubutungane bukerekana ko byagenze ukundi turabirindiriye ibyo tuvuga duti abari ko barabitegura imba bari bafise mu mutima yabo ubu bihanirwa bigaragaye
kiretse abo 50 bumvirijwe abandi 20 bumvirijwe ku munsi wa mbere kuri uyu wa gatatu hakazokumvirizwa abashika 44 kuko umwe muri bo yitabiye imana mu ibohero rya mimba bashikirizwa igihugu cy'u Burundi kuwa 31 kwezi kwa mbere 2017 waserukiye igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yavuze ko abo Barundi bagera ku 128 bari abadafise ibyangombwa kugira babe muri ico gihugu. Sereci Sambo arongo y'intara ya Kivu ya Majefa ari kumwe na bamwe mu ndongozi z'abasirikare b'ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bakorera muri ico gihugu yahakanye ko abo Barundi boba ari abagwanyi. Uwaserukiye leta y'u Burundi umushikiranganji w'ubutungane Aime Laurentine Kanyana mu kwakira abo Barundi yashikirije abari ngaho ko agiye kubisuzumwa imbere yuko abo Barundi basubizwa mu miryango yabo ariko bahejeje kumvirizwa n'inyamiramabi baciye bajanwa gufungwa mu ibohero rikuru rya Mimba. I Bujumbura, Remonzi Imana, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo. Twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yiyamamaje avuga ko azashyira igihugu cye imbere ya byose. Hafi imyaka 2 amaze ku butegetsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye mu masezerano mpuzamahanga y'ubucuruzi n'ubuhahirane yitwaga Trans-Pacific Partnership TPP mu magambo ahinnye yayihuzaga n'ibindi bihugu 11 bituriye inyanja ya Pacifica. Yavuye mu masezerano y'ubucuruzi n'ubuhahirane yitwaga North American Free Trade Agreement NAFTA yayihuzaga na Canada na Mexico. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuye mu masezerano mpuzamahanga y'i Paris agamije kurengera isi mu mihindukire y'ibihe n'ubushyuhe bwayo budahima kwiyongera. Yavuye muri UNESCO, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi, siyansi n'umuco, no mu nteko y'umuryango w'abibumbye y'uburenganzira bwa muntu. Izi ni zimwe mu ngero z'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo isubira kubanyamwigendaho si ubwa mbere yishyize mu gato. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington niwe wasize umurage wa politiki yo kwiheza. Mu ijambo rye rya nyuma arangije manda ye ya kabiri kuitariki ya kane y'ukwezi kwa gatatu mu 1797 yaravuze ati hamerikuru mu birebana n'amahanga n'ukwirinda kugirana nayo amasezerano arambye bityo ubusugire n'ubwigenge bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibizahungabana abakurikiye president Washington ku butegetsi nabo barabikurikije nubwo bamwe na bamwe bagerageje gufungura marembo ndetse rimwe na rimwe bagira n'uruhare mu bibazo by'isi nko mu ntambara ya mbere y'isi yose ariko bagiye bahura n'ingorane muri rubanda no mu nteko ishinga amategeko Congress bo bishakiraga ko igihugu cyabo gikomeza kwiberaho cyifungiranye Abakuru b'igihugu bakomeje gushaka gufungura marembo bigeze aho Congress ifata icyemezo cyo kubibabuza ikoresheje amategeko. Mu 1920, Congress yajugunye umushinga w'itegeko wa President Woodrow Wilson washakaga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yinjira mu ishyirahamwe ry'ibihugu Société des Nations umukurambere w'umuryango w'abibumbye. Mu 1935, Congress yemeje itegeko ryo kwiheza zimwe mu ngingo zayo zabuzaga Amerika kugirana ubucuruzi bw'intwaro n'ibindi bikoresho by'intambara n'andi mahanga. Byasobanuraga kandi ko Abanyamerika bagendera mu mato y'ibihugu biri mu ntambara bagomba kwirwariza ku bwabo bonyine gusa baramutse bagize ingorane. Congress yahaye iryo tegeko ubuzima bw'amezi atandatu. Icyo gihe kirangiye Congress yavuguruye iri tegeko mu 1936 yahaye irishya ubuzima bw'amezi 14 mu byo irya mbere ryabuzaga intumwa za rubanda zongeyeho ko Amerika itagomba guhinguzanyo igihugu icyo ari cyo cyose kiri mu ntambara. Itegeko rya kabiri rirangiye Congress naryo yararivuguruye mu 1937 ryari rikubiyemo ingingo zose z'amategeko abiri ya mbere yari banjirije ryongeraho ko amato ya Amerika atagomba gutwara abantu bo mu bihugu biri mu ntambara n'ibintu bya bene ibyo bihugu. Naho ku Banyamerika, noneho ryababuzaga burundu kugendera mu mato y'ibihugu biri mu ntambara. Akandi karusho gakomeye ryo nta gihe ntarengwa Congress yarihaye. Ya Amerika intambara ya kabiri y'isi niyo yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika isohoka mu kato yari yarishyizemo ku bushake bwayo. Mu 1939 Congress yemeje itegeko ryemerera Amerika noneho kugurisha intwaro mu bihugu bimwe na bimwe byari mu ntambara. Mu 1941 Congress yashesha amategeko yose yabuzaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira uruhare mu bibazo by'isi. Ku itariki ya 23 y'ukwezi kwa 10 mu 1946 mu ijambo yavugiye imbere y'inama rusange y'umuryango w'abibumbye yateraniye bwa mbere ku cyicaro gikuru cya Loni i New York, President Harry Truman wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ku mugaragaro ati kuba twicaye muri iyi nama ni ikimenyetso cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuye burundu mu kato yo ubwayo ku bushake bwayo yari yarahisemo kwiberamo. Abahanga mu bya politiki basanga President Trump arimo asubiza Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ubwo bwigunge bw'ubushake. Ingaruka ni izihe? Igihe nicyo kizazerekana. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerika na cyo umunsi nagihumurije, ndabashimiye mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
ikiganiro ejo.
Gute mwakurikiranye ibiganiro twatwe bafite kuri Isaac kuri radio Ijwi rya Amerika niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.